radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nungiye kubasuhuza muri kwena Venuste nshimiye Imana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu I Karongi na FM 104 n'ibice bitatu I Kigali naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 dore ingingo nkuru twabateguriye umutwe witwara gisirikare w'u Burusiya witwa Wagner umaze gushinga imizi muri Centrafrica nturi ba neza umubano ukomeje gukura hagati ya president w'icyo gihugu Faustin Archange dira na prezida w'u Rwanda Paul Kagame abarundi bimpunzi mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sangi mu ntara ya Kivu yepfo barasaba gusubizwa mu Burundi kugira ngo abana babo babashe gutangira kwiga igihe kitararenga
Petro asaba leta y'u Burundi ihungure tujana abana mu mashuri hama nabari mu nkambi nabashaka kujya mu nkambi batujane vuba kugira ngo kwandikisha abana mu mashuri baze kwiga
Floribert Nshimiyimana w'umuhambi ya Kavimvira muri leta z'ubumwe za America President Joe Biden yarayavuganye na Donald Trump wahoze ayobora icyo gihugu wongeye kurusimbuka kuri iki cyumweru igihe uwashakaga kumwivugana yavumbuwe atarakuri barayi kaje mu kiganiro iwanyu mu ntara Duhere ku makuru avugwa nyantwindo ku isi ndi kumwe na Fidele Nyongabo Uburusiya bwahungishije abaturage baba mu mijyi mito myinshi y'intara ya Kursk yegereye umupaka wa Ukraine Fidele
Icyo gikogwa kibaye hafi indwi zirenga kuri zitandatu inyuma y'uko inteko za Ukraine zinjiye mu ntara ya Kursk mu Burusiya bisa n'uko Burusiya uriko bukora ibitero byo gusubira kwigarurira iyo ntara batangaje ko bwasubiye kwigarurira ibisagara bito bito bitari bike kuva mu ndwi irangiye Vidali vyafashwe na Ukraine abategetsi b'u Rusiya bafashe ingingo yo gutegeka abantu baba mu bice bya Ryski na Komtovski biri ku birometero 15 kuri ubu Rusiya buhana na Ukraine kuhava Pramatari w'indara ya Kursk Alexei Smirnov yabitangaje kuri ubuga Telegram yamara Alexei Smirnov ntiyavuze igitigiri cy'abazo kugwa mu bisagara vyegereye urubibe na Ukraine Alibisagara bitari bike biri ku birometero 15 uvuye ku rugo rubibe abantu barenga 150,000 baba mu ntara ya Kursk bategerejwe guhunga ingo zabo kuva Ukraine itanga ibitero muri iyo ntara ku itariki 8 y'ukwezi k'8 inteko za Ukraine zatangaje ko zinjiye gushika ku birometero bitari bike ku butaka bw'u Rusiya Sifati bisagara bito bito bitari biki
Muri Rani Narges Muhammadi wabonye igihembo cy'amahoro kitirwe Nobel mu mwaka ushize ubu akaba ari muri gereza arasaba mahanga gufasha abanyayirani kazi kurandura ikandamizwa bakorerwa
Narges Muhammadi abitangaje imyaka 2 nyuma yuko imyerekano iyobowe n'abafasoni itanguye muri Rani wikete yanditse ari mu ibohero ryashizwe habona n'ishyirahamwe ryiwe kuri uyu wa mbere yasavye amakungu fatinge ingo ziboneka asavye shiramwe muza makungu ONU kuva mu gacerere rigafatinge ingo mu gihe harama leta atwaza gahotoro yishimikije dini kugira akandamiza abafasoni Narges Muhammadi yatangaje ko imyerekano abafasoni batanguje nyuma ko umufasoni w'umunyayirani w'umukirde Masa Amini yarafise imyaka 22 yishwe ari mu mvuto ku itariki 16 ukwezi kw'icenda mwaka 2022 hari inyuma yuko ahagaritswe yagirizwa ko yarenze ku mategeko agenga kugena abapfasoni bategerezwa kwambara Muhammadi yaragwanije ayo mategeko asaba ko abapfasoni bibifuka igitambara mu mutwe kiranga idini rya Islam yaragwanije kandi igihano cyo gupfa muri Iran ari mu ibohero ryitwa Evin ri ku mugwa mukuru wa Iran Tehran kuva mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2021 abana ba Narges Muhammadi barahawe kugiticiwe agashimwe kamahoro kitirwe Nobel mu mwaka wa 2023 igihe yarapfunzwe kuva habaye revolution ya Kiislam muri Iran mu mwaka wa 1979 abafasoni muri cyo gihugu barambara igitambara mu mutwe gifuka umushatsi n'izosi iyo bari hanze
Muri leta zunze ubumwe za America President Joe Biden yarayavuganye na Donald Trump wahoze ayobora icyo gihugu wongeye kurusimbuka kuri iki cyumweru igihe uwashakaga kumwivugana yavumbuwe atarakora ibara ejo kwa mbere yatangaje ko polisi yitwa Secret Service ishinzwe kurinda umukuru w'igihugu Vice President wa Republika abayoboye igihugu n'imiryango yabo ikeneye izindi ngufu fidele
President Joe Biden yabitangaje nyuma yuko ibintu biboneka ko ari umugambi kugandagura Donald Trump yahoze ari president uteshejwe mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru imbere yuko injira mu ndege ya kajugujugu itwara umukuru w'igihugu izwi ku izina rya Marine One President Biden yashimiye Imana kubona Trump atacho yabaye Perezida Joe Biden yavuze ko bigaragara ko abajejwe gucungera umutekano w'abategetsi bakomeye muri Amerika bakeneye gufashwa kurushiriza. Yavuze ko Kongere ya Amerika itegerezwa kubaronsa ibyo bakeneye. Yavuze ko urwego bakorera rushobora kuba rukeneye kandi abakozi biyongera kuba hari. Abajejwe gukingira umutekano wa Perezida Donald Trump bararashe umuntu yari yitwaje inkoyo mu bwoko bwa AK-47 yari hafi y'ikibanza Trump yariko akiniramwo golf mu gisagara cha West Palm Beach muri leta ya Florida kumusi w'Imana w'indwi turangije. Ibiro bijejwe gutohoza ibyaha muri Amerika FBI bivyatangaje ko biriko biratohoza ivyabaye ngigeragezwa ryo kugandagura Trump. Uyo mugambi kugerageza kugandagura Trump ubaye amezi abiri gusa inyuma yako Trump ariko yiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka arashwe ku gutwi n'inkozi y'ikibi igihe ariko yiyamamaza mu gisagara cya Butler muri leta ya Pennsylvania.
Urakoze Fidele Nyungabo mushura kandi kuva ibiganiro byacu mu cyo kurubuga rwa internet kuri www.radioacv.com no ku mbuga za Facebook, YouTube, Instagram na X. Adresi yacu ni VOA Radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nabibwiraga mu ngingo nkuru umutwe witwara gisirikare w'Uburusiya witwa Wagner umaze gushinga imizi muri Centrafrica tureba neza umubano ukomeje gukura hagati ya prezida w'icyo gihugu Faustin Archange Touadéra na prezida w'u Rwanda Paul Kagame nkuko bivugwa n'ikinyamakuru Africa Intelligence cyandikirwa mu Bufaransa. Mu byumweru bibiri bishize abagize umutwe wa Wagner bagiye basagarira ibigo bigenzurwa n'abanyarwanda muri Centrafrica intandaro ya byose nkuko Africa Intelligence bivuga ni impushya zo gucukura amabuye y'agaciro. Centrafrica iheruka guha ibigo byo mu Rwanda bicukura amabuye y'agaciro. Icyo kinyamakuru kibutsa ko umutwe wa Wagner washoye imari nyinshi mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro kandi ukabushaka kwagura aho ayo mabuye aboneka. Africa Intelligence ivuga ko abarwanyi umutwe wa Wagner baherutse gutera ministeri ya mine bashaka gutwara impapuro ziha u Rwanda uburenganzira bwo gushaka ahari amabuye y'agaciro no kuyacukura. Icyo kinyamakuru kivuga ko abo barwanyi ba Wagner bashakaga cyane inyandiko ziha uburenganzira bwo gucukura amabuye y'agaciro. Ikigo Oko Africa gihuriweho na Centrafrica n'u Rwanda ahitwa Ndasima mu karere ka Bambari muri prefecture ya Waka ahantu havugwa amabuye y'agaciro menshi abarusiya bamaze imyaka itandatu bahawe ikirombe kiruta ibindi by'amabuye y'agaciro. Africa Intelligence komeza ivuga ko mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka abanyarwanda bari bagiye Indasima gushaka haboneka amabuye y'agaciro babujijwe kugerayo n'abarwanyi babarusiya umutwe wa Wagner. Abarwanyi ba Wagner bafatanga bo za Centrafrica birukanye abashinwa bacukuraga amabuye y'agaciro mu karere k'uburengerazuba bw'igihugu bamwe bakaba baravuye mu gihugu Burundi. Africa Intelligence komeza ivuga ko u Rwanda rwashoye imari mu bucukuzi bw'amabuye bukoresheje ibigo nka Oko Africa na Vogueroc SA. Iki kigo kiyoborwa na rwiyemezamirimo Olivier Kabera kikaba gishamikiye kuri Crystal Ventures ikigo gishora imari cy'ishyaka FPR riri ku butegetsi mu Rwanda. U Rwanda rufite abasirikare muri Centrafrica bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye MINUSCA iyobowe n'umunyarwandakazi Valentine Rugwabiza. Ariko hari n'abasirikare b'u Rwanda bahari mu rwego rw'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Ikinyamakuru Africa Intelligence kirangiza kivuga ko uretse gucukura amabuye y'agaciro n'ibikorwa bya gisirikare ibigo by'abanyarwanda muri Centrafrica bishyira ingufu nyinshi mu bikorwa by'isuku n'iby'ubuhinzi.
Washington ijwi rya America
mukomeje kumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu Burundi uruganda rwa leta rukora isukari shushumo rwazamuye igiciro ikiro kimwe cyaguraga amafaranga 3,300 cyuriye cyane kigira ku mafaranga 8,000 inkuru irambuye diziratunga imana
isukari iri mu bintu abantu benshi bakoresha ku rugero rutandukanye kuva ku bana gushika ku basaza isukari kandi rifashishwa mu guhingura ibindi bifungurwa nk'imikate amandazi n'imitobe itandukanye ari nacyo gituma iyo ngingo yabaciye ivutu bamwe muri abo bakoresha isukari mu buzima bwabo bwa misi yose bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko abaduza ibyo biciro ku rugero rurenga 100% ataneza bipfuriza abarundi benshi ntibabona uko bagiye kubigenza muri kino gihe abana batanguye ishuri
idasa cyiciro isukaje ukunda ibona ni ibintu biteye ubwoba abanyagihugu turi mu bukene ntangere abanyeshuri bagiye gutangura amashuri ubukene babudusizemo bw'amakaye isukari agiye kubura burundu umuntu azoyinywa azobara umuntu kubera iyi fisi
nuvuga ko ari ingingo y'incamugongo umwenegihugu uwo ari we wese leta yadugije igiciro mugabo ntiyigeze yiyumvira ingene yoduza n'imibereho y'umwenegihugu
muri sosumo bavuga ko kuduza isukari ahanini vyatewe n'uko nabo ibikoresho bakura hanze vyaduze ku rugero runini cyane Aloyse Ndayikengurukiye arongoye iryo hinguriro avuga kandi ko kubona leta yaremereye abandi badandaza kuzana isukari mu gihugu bakayigurisha yarenga 10,000 navyo biri mu bituma isukari y'u Burundi idugye igiciro
twisunze hanini bwa mbere itegeko nshikiranganje ordonance yahaye uburenganzira abarundi bose bifuza kudandaza isukari ko bashobora kuyidandaza bayikuye hanze muri iryo tegeko baravuga ko ibiciro bizovana n'ukuntu amahera bayiranguye ko hanyuma kubyerekeye isosomo y'ukwiciro bizovana n'ukuntu tuyikora yindi mbo nyamukuru inakomeye mbere nuko twebwe mwishyira mu isosomo ibikoresho dukoresha kugira duhingure isukari byaraduze haba ku isoko mpuzamakungu canke ku isoko ryo ngaho iwacu
Noel Nkurunziza umunyamabanga mukuru wa Abuko ishyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi avuga ko iyo mvugo y'urongoye isosimo idafashe namba
ubwambere rero n'iduba ry'ibiciro rije mu gihe kitari cyiza ikindi kandi nuko ari iduba ry'ibiciro rije ritaravye ineza y'umuguzi sosumo canke inzego za leta tubaza yuko izafise intumbero zimwe n'abadandaza uko leta zirakunga kutunganiriza bose ariko umudandaza yirondera inyungu gusa ariko gituma tutibaza yuko kuja gushya ku rugezo rw'abandi ababigenga badandaza nta kuna kumwe zokumvikana
abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika barafise icyo basaba leta
kuno ndabibona no kuri leta yoraba ukuntu ibikira n'amabarebere isukari kaboneka ku giciro n'amabarebere nk'5,000 8,000 n'itishi cyane
leta ejo twoyisaba nuko yodufasha ikaraba abantu bakuru n'abatonya ko bashobora kubaho
Noel Nkurunziza wewe avuga ko leta itarikwiye guhiganwa n'abandi badandaza mu gushinga ibiciro akayisaba nyabona gushira imbere ineza y'abanyagihugu bayo
cyatuma twasaba yuko leta yosubiramwo ku neza y'abarundi ku neza y'abaguzi cyo giciro bahize bagisubiremwo leta igira kigoro nk'iyishinge ryo guhitaganwa n'abagwiza tunga bigenga kuko umuntu mbere ya leta sico kimwe na cyane cyane k'ivyuma bya sosumo n'ukuho kwa sosumo atari ku neza y'inyungu muri ku neza y'abarundi bose
ishyirahamwe sosimo riri mu ntara ya Rutana mu bumanuko bushira uburengero ku rubibi Burundi buhana na Tanzania ni ku birometero 160 by'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura ryashinzwe itariki 13 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'1982 ku ntwaro ya Perezida Jean Baptiste Bagaza kugira ririmo ibikaju ryongere ribihingure mu isukari ribone kuyidandaza iryo hinguriro mu gushingwa ryari rifise intumbero zine kuronsa isukari ihagije abarundi guteza imbere urudandazwa mu karere k'ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi guha akazi abanyagihugu muri ako karere be no kugumiza mu kigega cya leta amafaranga y'agaciro yakoreshwa mu kurangura isukari mu makungu Desira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Abarundi b'impunzi mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sange mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barasaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kuborohereza gutahuka kugira ngo abana babo babashe gutangira ishuri igihe kitararenga. Inkuru irambuye Vedaste Ngabo.
Zimwe muri izi mpunzi zimwe muri izi nkambi zavuganye n'Ijwi rya Amerika zivuga yuko ari zifite abana b'abanyeshuri bamaze umwaka urenga batiga. Kuri bo hari n'abamaze imyaka irengera batiga kubera yuko nta mashuri aba mu nkambi z'agateganyo. Kubera uku kutiga kw'abana b'Abarundi bari mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sange, bamwe muri bo birirwa basabiriza abagenzi bari mu modokari ziba zivuye Buvira zijya Bukavu. Abandi nabo ubasanga muri za restaurant no mu mazu basabiriza ibiryo. Aba twabasanze ku modokari ya agence ya mapasa yari igiye Bukavu basabiriza.
Kandi no turasaba badutana kundapfa gusa bakadutekerera badutekera nga mu nkambi ama tuje kwiga tureke ibi bintu byo kuza turahirira disegereza mu barabara. Kubera kubera inzara inzara ni igituma tuje nga dusega turasesengeza turatana mu ngira tukagura gafu tugasara ngira twese satuko basaba nk'uko mwebwe muri abakuru bacu mugenda kudusabira badutahane amarero amarato cyo kwiga tugejego cyo gusegereza mu barabara.
Shimimana Floribert ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko amaze umwaka wose muri iyi nkambi ari kumwe n'abana be babiri biga mu mashuri abanza. Amye yuko bifuza gusubizwa mu Burundi kwiga ariko bakangirwa gusubizwayo bataragera mu nkambi ya Mulongo iri muri territoire ya Fizi.
Petro asaba leta y'u Burundi ihungure tujana abana mu mashuri hama n'abari mu nkambi n'abashaka kujya mu nkambi batujane vuba kugira ngo twandikisha abana mu mashuri baze kwiga.
Ikitegetsa Nyesi na Neziya Ndayisenga bafite abana batandatu bavuye mu Burundi biga mu mashuri abanza ariko mu mazu mwaka urenga muri Kongo batiga. Bemeza yuko abana babo bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo inzara no guhotegwa iyo birwa basabiriza. Kuri bo basanga gusubizwa mu Burundi ari byo byakemura ibibazo bafite.
Tumaze amezi murari tutajya kandi ngaha ntago twarimye kandi aha nta namwe tutagukorera amaheru ugiye uragenda kuronda ukorera amaheru ukagaruka uko nyene. Abana bakaca bagenda gusega icyo bundi bafashe umwana angana ukunyamukura bya furambi umuntu w'umugabo kubera gusega. Abandi bana barazimirira iyo onye ikibazo nyene cy'inzara no kurara hasi ntitugira aho turara. Mwebwe ubwana buradutukurira ko kubera inzara eheraba hageze yaho tujya turahiga hano tuza gucingera babakubitirayo bagiye gusoroma gasombe mu mirimo y'abakongomani bakabica no kubica bakabakorera bya furamba abantu baba mama. None twebwe twisabira yuko mwodusabira bakadutahana muhiri wacu tukaza gutora perezida kandi tukabakadushirira abana mu mashuri.
Amwe mu mashyirahamwe yigenga yo muri Uvira yandikishiramwe gyarone gita impunzi rya ASER na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi abasaba kuvana izi mpunzi mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sange kuko ziteza kavuye muri Uvira. Gusa mu rwego rwo kugabanya ubucucuke buri mu nkambi z'agateganyo hase na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu cumweru gishize yimuriye mu nkambi ya Mulongwe abarundi barenga 600 kubera uku kutiga kw'abana b'impunzi z'abarundi. Bamwe mu babyeyi basanga bizagira ingaruka kuri kazoza k'abana babo.
Buri munsi baratonda kumugoroba kugera kuwundi mugoroba usanga bakira guhera mu gatondo kumugoroba basega abantu
bagenda bavuga hehe nahe
aha kuri rompwe murongwe hose usanga ari kugenda barasega mu mazu kumabarabara nakazi kugenda barasega nta kindi kintu bako ingaruka zabo bariko baratakaza indero n'imico bazokura ari ibintu by'ibinebwe bimenyereye gusega nyene ntacyo bazovamo.
Izi nkambi z'agateganyo za Sange na Kavimvira ziri muri territoire ya Uvira zirimo impunzi z'abarundi zirenga 5000 nta mashuri azibamo. Amashuri yigamo abana b'impunzi z'abarundi aba mu nkambi ya Rusenda na Mulongwe ziri muri territoire ya Fizi. Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira ivuga yuko impamvu itajyanye izi impunzi mu nkambi za Mulongwe ahari amashuri ari ugukeka cyatanganyika cyari cyuzuye gifunga umuhanda. Vedasengabo, Ijwi rya Amerika, Ovid.
Mu Burundi abagore baraharanira uburenganzira bwabo mu nzego zose bavuga ko bituma batarenganywa mu ngo zabo no mu kazi bakora ni nkuru ya Thierry Vendayishimiye.
Abo bakenyezi baganiriye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bakora ubuzi butandukanye bwo kwibeshaho burimo ubwubatsi ubudandaji n'ibindi bikorwa bibateza imbere. Twabasanze mu bice bitandukanye mu gisagara cha Bujumbura bavuga ko kugira ngo batinyuke gukora ibikorwa bibateza imbere babanje gusobanukirwa kubijanye n'uburenganzira bwabo aho babaye ndetse no mu mirimo ya misi yose barangura. Uyu mukenyezi twaganiriye avuga ko kubwiwe yatahuye neza ko nawe afise agaciro n'inguvu zo gukora nk'abandi bantu bose mu byakora. Uku ni kabivuga
yewe ndagutahura mu ntumbero yuko mukenyezi ari umuntu nk'abandi bose ari umuntu afise uburenganzira bwiwe hanyuma nawe nyine akagira amategeko amwega abwirizwa gukurikiza umwenegihugu umuntu afise agaciro.
Uwo mukenyezi asanzwe yikorera utwiwe nawe avuga ko umukenyezi wese afise ubushobozi bwo gushikiriza icyiyumviro cerekeye umugambi yiyumviriye gukora kandi akabikora neza. Avuga ko nawe yitanga k'akarorero kuko hari ibyo yabashije gushika ko kubera kumva ko nawe atahakumiriwe.
Nifatiye ko jewe nuko nshobora kukugira icyiyumviro n'umugambi wanje cyanke cyo gushikiriza mu bandi ntakivuga atawunzi ibira atawunye imijambo hanyuma mu mugambi wanje urangura ata muntu agira ati iki uragikumiriwe iki nacyo urakirekure.
Ibyo rero ngo bituma amabakorerwa abakenyezi yahozeho ndetse n'ubu acibonekeza agabanuka haba mu miryango ndetse no mu buzi butandukanye bagenda bakora. Uyu mukenyezi avuga kuko ubuzima bwagiye buzimba abakenyezi barushijeho kurikanura bakura amaboko mu mpuzu barakora
kuko ubu unye ibyo abantu b'abagabo bakora n'abagore barabikora abakenyezi barabikora ubu barakora imirimo myinshi kera tutabona ko barekuriwe n'ubucubwenge ukabona ibigirwa handi nuko ubuzima bugenda buzimba byaratumye umukenyezi yiyugurura.
Uyu mukenyezi nawe yafashe ya mbere mu gukora akazi k'ubufasha ibyo bita ikiyede mu bijanye n'ubwubatsi kugira ngo abashe kwikura mu bukene. Yabwiye abakunzi bacu ko amaze imyaka itatu akora ako kazi kandi ko kamutunze nabiwe. Avuga ko afise uburenganzira bwose bwo gukora ako kazi kuko uwo bubakanye yabitahuye ko n'umukenyezi ategerezwa gukorera urugo.
Nta ngorane n'imwe nta kibazo naha mukoza naraduhaye uburenganzira nta ngorane n'imwe dutashe baramenya ati twagiye ku kazi dutashe kandi bakamenya ati turavuye ku kazi nta kibazo na kimwe tuganira neza n'abafasha bacu nta ngorane.
Ariko kandi avuga ko hari bamwe mu bakenyezi bo mu kibano bataratahura neza ko umukenyezi nawe afise ubushobozi bwo kuzindukira mu kazi. Uyu mukenyezi yatinyutse aja mu kazi ko kubaka asaba bagenzi bo kureka ibyo byiyumviro bitajanye n'igihe.
Mu kibano nyine urazi ntibabyakira neza haragera umwanya bakabibona na nabi kubera babana nabo baba birirwa muhira nawe ugenda.
Abo bakenyezi twayaze bemeza ko umukenyezi afise cyakora uko cyo bakingana kose asahiriza umujyango bikanamurinda amabi ahanze umukenyezi iyava kagera hirya no hino no mu Burundi harimwo. Batera kamo abakenyezi bagenzi babo kurondera ico bakora naho cyo bagitoya kuko gisahiriza urugo bikabarinda hagusabiriza ibishobora gutuma baja mu ngeso mbi ugasanga banakorewa amabatandukanye. Abakorerwa abakenyezi aravugwa kandi n'abagize ihuriro ry'abakenyezi bo mu karere k'ibiyaga binini aho bavuga ko ayo mabakorerwa abakenyezi ashingiye ku gitsina abandanye yongerekana muri kano karere. Mu nama abo bakenyezi bagize ihuriro ryo mu karere k'ibiyaga binini baherutse gutunganiriza i Bujumbura basabye ko buri leta yofata ikibanza ca mbere mu gushyira imbere neza y'abakenyezi mu kurandurana n'imizi ibibazo bihanze abakenyezi mu kubafasha kuronka uburyo no kubasahiriza kwitabira inzira yo gukora bakiteza imbere kuko aribyo bizobarinda ibyo bibazo byose. Ikindi abo bakenyezi basaba bagenzi babo ni ukutarenga amategeko y'urugo naho baba bashitse ku rwego rushimishije rw'iterambere. Basabwa kubandanya bubahana n'abo babana kuko ibyo bizobarinda ingaruka mbi mu rugo rwabo no mu kibano.
Kizire kujya kwishima ngo uvuge ngo ko rero namaze ngo kushika ku rwego runuru noro cyangwa mfise uburyo bunubu ubu ndashoboye rero gutangura kugira ibintu by'amanyama. Oya, uburenganzira bwiza nuko kumvikanywe ko nuko butuje nuko ukurikije amategeko mu rugo canke mu kibano ikaho umuntu agendera hose akahaca yumva ari en harmonie avec les autres.
Abakenyezi rero basabwa kumenya uburenganzira bwabo mu byo bakora naho bakorera hose kuko ari byo bizobarinda amabi bakoregwa nabo bakabasha gushikira iterambere. Mu Burundi umugwi w'abakenyezi ufise uruhara runini mu iterambere ry'igihugu kuko ugizwe n'ibice 55% n'ibice 2% by'abanyagihugu bose. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Nyano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi, dukomeje kandi gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi abasangira bashonje nta usigariza undi. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Yeah.